Ikiganiro yaga ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi.
Chuti bagenzi munotezi wemwe ndabahaye mwiriwe cha mwaramutse bivanye naho muherereye umwiza ngikaze mu higanuro ya gacho kuri no munsi mwiye gushikirizwa na Jewe Alexandre Bizimana. Turahera mu Rusenda igenekerezo rya gatanu Kigarama n'umunsi wahariwe igiti muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Congo nko mu bindi bihugu bigize amakungu ku mpande y'ikambi na site by'impunzi z'Abarundi muri teritwari ya Fizi na Uvira. Ingorane yo guca inkwi zo gucana niyo matati ahari hagati y'imiryango ibiri y'impunzi niye abakongomani. Ido nindo na mugenzi wacu Eli Lambert mwizwi rya Emmanuel Bimenyimana.
Uwo munsi warinajwe Uvira kuciva kiva giti gukingira igiti ni ukwibeshaho ubwawe. Kubwo mukuru mu bidukikije mu karere ka Uvira acishije kuri uwo munsi ni akajyo ko kwibutsa bamwe n'abandi icyo bategerezwa gukora umwe wese ku kamaro k'igiti. Kubwa Francine Mwangaza, gutera igiti biguma ari igikorwa cya twese. Muri ako kajyo nyene imibyaro y'ibiti irenga ijana izotegwa imakobora n'irenga igihumbi iramaze gutegwa mu gace ka Uvira n'abajejwe bidukikije mu karere ka Uvira. Mu ntumbero yo gukingira ibinyabuzima n'ibidukikije byemezwa n'isoko ryacu. Mu mwaka uheze abaskuti bo mu karere ka Uvira na Fizi barateye imibyaro y'ibiti irenga igihumbi mu gatunguru mu nkambi y'impunzi z'Abarundi zo mu Rusenda muri uwo mugambi.
Tuwandanize mu Mboko. Inyuma y'imyaka itanu yarahagaze iradio y'abanyagihugu ya Mboko iravuga guhera mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu Kigarama 2018. Iyo radio yifunza kuzoza irashikiriza abakunzi bayo amakuru janye n'iby'amatora muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Congo, ubuzima bwa misi yose bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango yabakiriye ndetse n'ibiganiro bijanye n'iterambere muri teritwari ya Fizi. Tuve mu Mboko tuje mu Rusenda. Inyuma yo gufasha abana b'impunzi z'Abarundi mu mashuri mato mato muri teritwari ya Fizi, ishyirahamwe Kimuntu Action Aid rigiye kuzoza rifasha abana bo mu mashuri yisumbuye aho babaronkeje ibikoresho by'ishuri bigizwe n'ishakoshi irimo amakaye, amakaramu n'uducamurongo n'ibindi. Ido nindo na mugenzi wacu mushasha Emmanuel Ntirampeba.
Kuva aho ishyirahamwe Action Aid likorana ase rijejo indero ritangiye ibikoresho by'ishure ku banyeshure b'Abarundi bo ku mashure ari muri kanto ya Rusenda, rijejo indero ryatangiye gutanga kuri uyu wa gatanu itariki zitanu z'ukwezi kwa 12 kuri uyu mwaka ibikoresho ku banyeshure b'impunzi ziga mu mashure yisumbuye yo muri kanto ya Rusenda. Kubwa Bijuma Penzi uwungirije indero mwishirahamwe Action Aid, iri gabo ryerekeye abanyeshuri barenga igihumbi b'impunzi z'Abarundi ku mashuri atandatu yisumbuye Siba, Twarurinda, Rusenda, Rutanga, Rukorora na Reflection. Ku byo twabonye umunyeshuri wese yaronka ikigapo canke se isakoshi irimo amakaye, ikaramu n'agasandugu k'ibikore. Ku byo twabonye umunyeshuri wese yaronka ikigapo canke se isakoshi irimo amakaye, ikaramu n'agasandugu k'ibikoresho byo gucapa. Ku bwa Mapenzi Biju, irigabugwa rije ritebye bitewe n'uko amashure yisumbuye atari asanzwe ari mu rutonde ruhabwa ibikoresho na Action Aid, kuko bari basanzwe baronka ibikoresho by'ishure babihawe n'ishirahamwe Benezere Ministry yahavuye ihagarika kuko ataburyo ifise kuva mu kwezi kw'icenda k'uyu mwaka.
Turangirize ibuvira mundwimwe gusa muri teritwari ya Uvira abana 20 nibo bafashwe n'ingwara y'ugutwi muri quartier Kakombe ku kigo cy'amashuri La Gloire. Iyo ngwara ivyimbya akaremangingo kazwi ku izina rya ganglio kari hafi y'itama ku bahungu n'abakobwa, ifise ingaruka mbi ku buzima bw'imyororokere nk'uko umuyobozi w'akarere k'ubuvuzi ka Uvira abimenyesha. Ninonga kiganiro cyo kuno munsi kirangiriye. Ikiganiro mwateguriwe na Serge Bisimwa, ahagarikiwe na Jacques Kahora, mwagishikirijwe na Jewe Alexandre Bizimana, naho ubutaha mugiraho muba mwubahwe.